Eddie, nieuws uit Amerika. Ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika tubibashikiza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse yacu radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa akaburungu com ubu ni wamanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Ndiyende mkisagara cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kijwi cya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imwanya rero mu kiganiro muri sanga haramashyira hamwe atari make agizwe n'abakenyezi yaba ayari mu gihugu cyo Burundi cyangwa hanze y'igihugu agerageza gufasha abafasoni kwiteza imbere no kuva mu bibazo barimo mu buryo ashoboye. Rimwe muri aya mashyira hamwe ni Haguruka. Ishyira hamwe Haguruka bigizwe n'abarundikazi baba mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada rikora ku buntu kandi rifasha guha ububasha abapfasoni bwo kwiteza imbere mu byerekeye butunzi no kubaho kwabo mu Burundi. Iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'2002 rironse ingurane zigereranye abapfasoni mu Burundi. Rirafata mu mugongo kandi abapfasoni b'abarundikazi bari mu gihugu cya Canada. Haguruka ni ishyirahamwe rifasha abapfasoni bafise amikoro make kuva mu bukene n'ibindi bibazo byose bibabuza kwiteza imbere. Ishyirahamwe Haguruka rifasha abapfasoni kuronka inyigisho zo mu mashure, gushobora kwivuza, kuronswa ubutungane hamwe n'uburyo bwo kwisononura biciye mu mirimo y'ukwiteza imbere. Iryo shyirahamwe rirakorana n'andi mashyirahamwe asanzwe akorera mu Burundi nk'ishyirahamwe ANSS ryishinze kurwanya ikiza cya SIDA. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Madame Josette Rutababiza, umwe mu bashinze ishyirahamwe Haguruka, akaba aba mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Madame Josette Rutababiza, turabaramukije. Josette Rutababiza,
mwaramutse neza ga Fidele.
Ngo tubwira neza ingene icyumviro cabajemwo cyo gushiraho iryo shyirahamwe Haguruka.
Ikiyumviro cyo gushyira mu ishyirahamwe Haguruka ryatujemo kubera twabona nyine yuko twari abarundikazi bakeya bavuye abantu bavuye Burundi turi muri Canada aha i Toronto, hanyuma dusanga yuko dukeneye gufasha abacu. Turiyumvira, turaraba ko ariho ubukene buri mu Burundi, turiyumvira, turaraba icyo dushobora gufasha, tugashyira hamwe ibyiyumviro. Hanyuma icyiyumviro cyaje kiruta ibindi, cyarushaho gufasha abakenyezi, kuko twiyumviriye ko iyo dufashije abakenyezi tuzoba dufashije umuryango wose. Uko niko byatanguye hari muri 2002.
Riramaze iryo shyirahamwe ryanyu imyaka 15, mubona intambwe mumaze gushika ko igera he?
Riramaze imyaka 15, intambwe ndibaza ihenze, nibaza ko ari imaze kuba ndende, imaze kuba nini. Hari harurumvise byose, ariko tumaze muri iyo myaka yose twarafashije abagore benshi cyane. Tugitangura twakoranye n'umugwi nonde mugu numugwe hanyuma tugafashije abagore benshi harimo abagore bakora mu isoko benshi tukabahudutahe bunyuma ubunye dukorana n'iyindi mu gukorana na NSSE dukorana na na nundi mugwe wa uri mu nduze bakora ibintu byo kugwanya indwara ya malaria inibu hanyuma imbere yaho hari twarigeze no gukorana na Maison Shalom mu Bubiligi ubu nta proje dufitaniye nabo ariko mbere twarakoranye nabo.
Mufise abanywanyi bangana iki?
Iyo tuvuze abanywanyi abantu bari muri komite bo dukorana direct ntabwo turi benshi cyane tushika nka 10 ariko dufise ibyo two kwita nk'amashami kuko dufise abanywanyi abantu badufasha abantu abo dukorana nabo ba association dukorana kuko twe dukorana n'ama association Burundi yoyo igahava igacha ari irondera abagore hare rero twe nta iyo nombre ntayo dufite kuko kandi igendera hinduka ku munsi ku munsi.
Mukorera mu bice byose byo mu gihugu mu Burundi?
Ego dukorera mu bice iyo ma organization yose akoreramo kuko nka ANSS ntihenze ngo irikorera hasi mu gihugu cyose cy'u Burundi ni proje yindi ya SESI yitwa Bye Malaria dukorana n'umudamu yitwa Jeanette Karire Kinyana nayo nyine ikorera mu gihugu hagati ariko kugira ngo bobo bari cyane cyane za bubanza n'ahandi mu gihugu urumva twe aho abo bantu bakorera niho dukorera.
Mwavuze ko mukorana nayo mashyirahamwe asanzwe akorera mu Burundi y'aba ANSS irwanya sida hamwe n'iryo shyirahamwe mwavuze rigwanya malaria ibindi mushimikira ko mu bikorwa byanyu n'ibihe mu rugamba kugerageza gufasha abakenyezi mu Burundi.
Ibyo dushimikira ko nuko n'ukugwanya ubukene n'ukugwanya ubukene Burundi cyane cyane twe icyo twumva ingene twabibonye twasanze yuko iyo ufashije umugore uba ufashije umuryango wose hanyuma tuca dushimikira kuba person tugashaka rero ko kugwanya ubwo bukene tugashaka yuko ingene babaho bubereho bwabo bwiyuguruza bagira ubuzima bwiza kurusha hanyuma kubera bagwanije ubukene kubera bafise icyo biha barashobora kwigisha abana barashobora kunika abana mu ishuri bashobora kugura uduhuzu tw'abana bashobora kubagaburira bashobora kubatwara kwa muganga nabo nyene muri bo bakabyifasha bagafasha n'imiryango yabo yose n'abashingantahe babo bose bigaca bitera iterambere rya bose mu muryango.
Umuntu yitegereje ubukene buri mu gihugu mu Burundi ibiharuro bitangwa bimenyesha ko ubukene ntangere cyane cyane mu banyagihugu bo hagati mu gihugu reka no mu bisagara n'ico kimwe muri ico gikorwa cyanyu cyo gufasha mufise abantu benshi bakeneye ifashanyo muratora bamwe cyanke mu bigenza gute ko ubukene ari bwinshi cyane.
Ego ni benshi cyane justement nakuntu biragoye kugira ngo utore umwe ko imbere y'uwundi nicyo bituma twe kubera atariho turi twashimye gukora n'amashyirahamwe asanzwe ahari ayo mashyirahamwe asanzwe ahari abafise cyo no kwita structure mu Gifaransa baba bafise asanzwe bimwe bafise abo bakorana cyangwa abo bagira bazokorana hanyuma bakageza bakabikurikirana hanyuma twe mu byo dushimikira ku bantu bakenye ku bantu bakenye ku bagore bakenye karatsinda ntabwo wofasha utabikeneye ariko cyane cyane turondera bajya bakenye rwose bajya bona yuko bashobora bigize ariko naho nyine ni benshi cyane ntidushobora kubashikira bose ariko turibaza yuko nitwashishikara gukora neza nitwashishikara kuronka badushigikira natwe tuzoshobora gufasha benshi kurusha
uburyo mufise nubuhe mu gufasha muri ico gikorwa
uburyo dufise nuburyo butuvamo twebwe nyene abeneshira hamwe turagira ibyo bita amakotizasyo hanyuma tuka ikindi nacyo turagira ma evenement kugira ngo dushobore kurondera amafaranga ibintu bita nk'amagala nk'ayandi bakite kugira ngo turondere amafaranga ahandi hantu naho dukura uburyo mu bantu badushigikira kandi hanashaka kuronkeraho akanya ko kubashimira babona ibyo dukora bakabishima bakaja bakaduha uburyo nabo nyene bakamera nk'abaterera muri ico gikorwa aho niho dukora uburyo
murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Alice ku murongo wa telefone Alice uratwumva
ndabumva
yego tubwire irindi zina nahamagaye uri
nitwa Alice niyo nizeye
uhamagaye uri he
mu gisagara cya Bujumbura
ufise ikibazo ubaze umutumire cyangwa intererano
ufise ibibazo
mubaze
nyakubaha mutumire ndabaramutsa
ndabaramutsarisha
ego numvise yuko mufise ishyirahamwe ryitwa muvuze ko ari haguruka ego haguruka nkavuze yuko mukorana n'amashyirahamwe amwamwe mu Burundi nkavuze kandi yuko mufasha cyane cyane abakenyezi bakenye gusumba abandi bose rega none mu kubafasha twari tumenyereye imfashanyo zica mu mashyirahamwe aho bavuga yuko ata muntu atari mu ishyirahamwe ashobora kuronka imfashanyo rega none mwebwe mu gufasha kwanyu bisaba yuko abo bakenyezi bakenye gusumba abandi baba bari mu ishyirahamwe cyanke araraba ahari ho uza kumva yuko ari umukene hanyuma akamenyesha yuko akenye hanyuma mukamushikira mbega imfashanyo yanyu imushikira gute ko abantu benshi bakenye cyane cyane bari hagati mu gihugu kandi no mu mashyirahamwe kenshi na kenshi umuntu arareka kujya kubera abura nk'intererano ashobora gutanga mwebwe mubigenza gute hanyuma yumvise ko mukorera i Toronto mu Burundi muvuze amashyirahamwe amwamwe mukorana mwavuze NSS sinibuka n'irindi rimwe mwavuze mbega hari icyicaro muba mufise ngaha i Burundi mukorera hehe uwo barondera yobaronka gute kugira ngo agire icyo ababajije
murakoze mumwishyure Madame Jose
urakoze Alice kuri ibyo bibazo bitomoye twe dukorera i Toronto kugira ntangure kugira icya nyuma dukorera i Toronto hanyuma kuko niho tuba ibyo dukora ni ibintu icyo bita voluntaria ni ibintu dukora ku ruhande rw'akazi kacu n'ubundi buzima bwacu dukora hanyuma ishyirahamwe twashyizeho kugira ngo dufashe gusa ariko si ibyo dukora byonyine dusanzwe dufite ubuzima bwacu dusanzwe dufite iyo miryango yacu turaba hanyuma twashimye gukorana n'amashyirahamwe kuko nibyo bitworohera mu buryo byo gukurikirana ibikorwa tugitangura twarakoranye n'abantu ariko ntibyatworoheye ntitwamenya yuko ibintu byagenze neza ntitwamenya yuko bateye imbere cyangwa batateye imbere twamenya ikintu na kimwe cyabaye byaratugora kuronka amaraporo no kuronka no kumenya ingene ibintu byagenze neza tutabonye umuntu agenda i Burundi ntacyo twamenye hanyuma iyo rero dukoranye n'amashyirahamwe ayo mashyirahamwe turayaha uburyo akaba ariyo aca arondera akaba ariyo aca aha abantu basanzwe bari mu shyirahamwe zabo basanzwe bakorana nabo nk'akarorero nka NSS abantu dushikiriza ubwo buryo bari muri nzenye
duha amafaranga bari muri iyo association ya NSS nabantu baba sanswe bari muri NSS bafashwa na NSS mu bundi buryo kuko urabona ya NSS se ibice byinshi cyane ibafasha mu bundi buryo hanyuma muri cyo rubwo ruhande rwo kugira ngo biteze imbere kugira ngo bagwanye ubukene kugira ngo bashobore kuronda icyo bafungura bafashe n'imiryango yabo niho twe tuca tuja kubafasha hanyuma
ego akandi kabazo mutumire gatonya
ego
mwavuze yuko mushobora kubafasha kugira ngo bashobore kushikira ubutungane
ego
ubutungane babushikira gute bakoresheje ifashanyo mubahaye bigenda gute
oya ngira ngo mwanyumvise neza sinavuze ubutungane cyangwa nyamba narikoresheje sije nashaka kuvuga ko twe ibutungane ntabyo turimo ntabyo dukorera bivuga kugira ngo bagire iterambere batunganirwe mu rugo bagire iterambere bafashe abana babo kugira ngo bashobore kujya mu ishuri bashobore kubandika bashobore kuriha inzu bamwe muri abo bagore dufasha ni abantu bari bonyine batubase ariko bafite nk'abana cyangwa bapfakaye cyanke nyene ubona bari bonye ni mugaba tegereza kwigwana ko hasi no hejuru kandi naho baba bafite umufasha ntibibabuza nabo nyene ko bagira icyo bazanye mu rugo urumva ni kugira ngo tubafashe mu iterambere kandi ubundi iyo ufashije umuntu mu iterambere mu buryo bene ubwo uba uri kuramufasha muri byinshi iyo dushize mu by'imibereho nawe arumva ko afite icyo azanye mu rugo byerekana yuko mu rugo bice bye mu rugo afise icamazi bimuhaye agaciro mu rugo ashoboye gufasha abana bakaja mu ishuri ntaje gusaba ntirirwa araja kugora abandi kandi nabo babe bigoye abana ntibareke kuja mu ishuri birafise akantu gakomeye cyane kuko ababona yuko afise kwizera icyo umwana we azovamo ko umubyeyi wese abashaka kwiyumvira icyo umwana we azovamo ashoboye kubona ko ashobora kugura agahuzu kiwe agaseruka mu bandi ni ikintu gikomeye cyane kuri uyu mupfasoni urumva bice bimufasha no mu mibereho yiwe no kumva yuko afite akamaro no kumva yuko ari umuntu akwiye no kumva yuko afite ibyo ashobora gukora mu buzima bwiwe
urakoze
urakoze nawe arese urakoze ku bibazo byawe byiza
reka tuje tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Etienne uratumva muvugira kure sinda bumva mwashobora kwegera telefone
ndabumva
wavuga irindi zina ryawe naho hamagaye uri uhamagaye urihe
atamba
ufise ikibazo canke icyumviro uterera mubaze
none ko kuje ko bakorana na mashyirahamwe ya NSS barafata bakaza iyi bantu bakorera bakaza mu Burundi bakaraba baba abo bafasha nyine bameze ayo mashyirahamwe yo bafata ari byo bagashyika mu mwe yo hagati bakaraba ariko njya kuri ko kuba bafasha
reka bishure umwishure
mwasubiramo neza ikibazo ga Fidele kuko
arabatije ngo ko mwoba mushika mu Burundi mukaza kuraba abo mufasha ko bameze
ego cyane turashikayo igihe cyose dufise kubera imana yose nuko twebwe twese turi abarundi birakenerwa yuko tutaha muhira tuja kuramusaba tufise ibintu byinshi bidusubiza mu gihugu hanyuma iyo hagize umuntu agenda iminsi yose biratuma uyo muntu tuca tumutuma agaca agenda agashika muri ayo mashyirahamwe agahura n'abo bapfasoni dufasha abo bantu bose dufasha kandi bakamubwira ibyiyumviro byabo bakamushikiriza ibyiyumviro byabo bakamuha ubutumwa bazana urumva ntihenze buri mwaka turaronka umuntu umwe agenda turaronka nk'umuntu umwe cyangwa babiri bagenda i Burundi hanyuma bakabona ibiriko biraba bakabona ibikorwa biri bakarashikano bagasanga abo bantu no ku kibi rimwe na rimwe haraho basanga ku TV haraho bahurira muri ayo mashira hamwe bakaganira hanyuma bakabwirira ico banone
muri rusangi abo mufasha inchikiro izo mfashanyo zanyu ziba zashikiye zikabagirira kamaro akarusho mu buzima bwabo amakuru muronka barashima ni benshi barashima imfashanyo zanyu
ego cyane barashima kandi cyane cyane benshi baranavuga bakatwereka bo nyene bakabivuga bati babaho mwanguye navuye aha ubungeza aha baka ari mu byerekeye ubutunzi bwabo ari mu byerekeye imibereho yabo nk'akarorero umwe atubwira ati jewe nama kwishira hamwe gusaba ifashanyo gusaba iko bafasha hagira kurunka bana kwishura inkama natonze hagira nagira kurondera agati kumwana nkama natonze nagira iki nkama natonze ati muzu namba rimwe nka imesa mu ijoro nka ugasanga bose bakavuga ngo cyari bakavuga ati ubu rero ati nanje ibintu byose byarahindutse ubu nanje ndi mukugeraho mfasha abandi ati kuko umuryango wanje ubuzima bwabo bwarahindutse rwose ubu turafite uburyo hanyuma byagera kuja umutahe cyane ibyo byerekeye ibyo bakora naho nyine akerekana aho yavuye n'ahageze umuntu akakubwira ati agatahe nari mfise kari gatoya cyane ntaco kashoboza ati cyane ati natanguje umutahe ungana gutya ubu ngeze ku butahe ungana gutya urumva bose baguma berekana aho iterambere ryabo ryageze aho iterambere ryabo ryageze ndetse natwe biradufasha cyane bikadufasha kugira ngo tugire ingoga zo kuguma dufasha kandi urumva nayo mantuze dukorana aca aguma atera imbere urumva batanguranye amagurupe makeya abanyuranye bakeya muri ayo maproje ariko uko tubongera amahera niko bongereza kw'abandi cyangwa uko bamwe basubiza amahera niko bongereza kw'abandi kuko ayo mahera nay'ingurane bayasubije kandi basubiza neza cyane bayasubije bacabongera kw'abandi banywanyi bacabongera kw'abandi banywanyi hanyuma ugaca usanga batanguranye bakeya mu nyuma bariko barababesha
murakoze dufite kandi ku murongo wa telefone Claude uratwumva usanuvugira kure wo kwegere telefone
yego ndayeke
watubwira irindi zina naho uhamagaye
niyo nkuru
uhamagaye urihe
bururi
ufise ikibazo canke intererano
ikibazo
mubaze
urumbe gashira hamwe ya rifasha abakenyezi nyene mwariko basikura ngene rikora agomba kubaza intara zo barikoreramo kuko nkaho mperenge hari abakenyezi benshi batagira singe na rugero ibyo by'amashira hamwe agomba kubaza ingene bakora nabo bashobora kwakira ayo mashira hamwe aho bakesha mu gihugu cy'u Burundi batwara intara nyinshi
reka bishure mu mwishure madame
gome amahoro Claude na twebwe gere dukora nkuko nabivuze kare dukorana n'amashirahamwe muri iki gihe dukorana n'ishirahamwe ryitwa ASESI rigwanya ibintu bya malaria rikora ibintu byo kurwanya ibintu bya malaria bagira ibintu byo kurima gukoresha imiti ibintu by'ikirundi imiti y'ikirundi mugabo kugira ngo bavure malaria hanyuma mugabo bagakubaka novuga ko ari imiti y'ikirundi n'ibyatsi bakoresha hanyuma bagaca bakuramo amasabune bakuramo amabuji bagakuramo ibintu bishobora kurwanya malaria abo nibo dukorana bamwe bagakora bakaba bafise amagurupe y'abagore bakorana baja barabazanira ibyo bikoresho harimo bakorana n'abagore babatwa babafasha kubumba babumba ibyo bikoresho bakoresha n'abandi rero twebwe ntabwo ari twebwe tuvuga aho tugiye bagenda gukorera kuko turaba aho basanzwe bakorera nk'abo mwenga barakorera ibubanza sizi n'izindi ntara bakoreramo ko ndazi ko ibubanza harimo hanyuma abandi zikorana na ya nesese sizi ko mufite ya nesese ibururi ijya ishira hamwe rigwanya sida bo yabanyere turakora da hanyuma nabo nyene tubafasha mu byo aho basanzwe bakora mugabo turiyugurura no kuzokorana na yandi na mashirahamwe tubonye ayandi mashirahamwe tworonka yandi mashirahamwe akora neza nayo nyene afite abanywanyi bakorana tukabona yuko ari amashirahamwe dushobora kwizera nabo nyene turakorana ku igituma dukora na tugira iby'amashirahamwe ni kubera nibyo bitworohera kuja kura gukurikirana ntidushobora ari nkombo abantu bitworondera umukene wese ahari umwumwe ahari ngo dushobore kumufasha kuko nta kuntu twamukurikirana kandi ntacyo byofasha tutamukurikiranye nacyo twamufasha nyine ku buryo bwabo hanaho wasanga bitamufashije cyane kuko abo ayo mashirahamwe aca bafasha no mu nyingisho no kubigisha ingene bakora kubigisha ingene bakora bunguka ayo mashirahamwe arabafasha.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga.
Sikuku imeanza
tutaimba tutacheza
kwa furaha mwaka mpya wakati umefika dunia nzima twasherekea mwaka mpya kila sehemu shamu lazima mwenye usikwe na hamu tizama watu wamepiga pamba
za kila aina na wamependeza sana
nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana asante Mungu Baba tukushukuru asante Baba wetu uliye mkuu mwaka umekwisha
tumeanza mwaka mpya
tumeanza mwaka mpya
mwaka mpya mambo mapya
Happy New Year
New Year Bonane
Happy New Year
New Year
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Madame Josette Rutabariza umwe mu bashinze ishyirahamwe Haguruka rifasha abakenyezi kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo mu Burundi. Mwavuze ko bimwe mukora mufasha gutanga ingurane zigereranye kuri abo bapfasoni, mwo bisigura neza izo ngurane ingene zifashe n'ingene zibafasha?
Ingurane tubarungikira ducishije mu mashirahamwe yabo nka karoro kaine ANSS iri mu babishize muri proje bitango nawe noze hanyuma muri iyo proje aba bafasoni bakora mu migwi iyo babahaye ingurane rero bahuye mu ngwe ingurane muri iyo mugwe umugwe wose ukapise ukaba ofise gestion yawo baka hanyuma bagaheza bagahana iyo ngurane kandi bakayiriha bagaca bagenda bagakora umwe wese abafite ibyo akora mugabo cha iyo migwe ibafasha kugira ngo bagume bakorera hamwe bagume bafashanya ufite ikibazo aha uwundi akamufasha bose bakamufasha cyange bagahana ubwenge bagafashanya mugabo umwe wese abafite abaronka umuce wiwe hanyuma ningena zo wuriha rero twebwe mu gutanga ifashanyo tuziha iyo nuzenye iyo shirahamwe nayo igaciyiha muri abo bantu rero iyo bakoze baba bafise igihe ngira ngo kisha nk'umwaka cyo kugira ngo basubize amafaranga barayasubiza muri benshi barayasubiza andi baza mu bice birenga 90% barasubiza ifashanyo neza abasaye subiza nabo babyagoye barasubiza neza ifashanyo birenga 90% hanyuma basubije ishirahamwe twarabarekuriye yuko baca basubiza ayo mahera bagaha iyindi migwe bakaguma ibyo bita mu gifaransa kurecycla amafaranga bagasaba bayaha abandi nabo nyine basubije bagenda baraha abandi ni ukuvuga yuko iyo migwe igenda yunguka
ni byiza reka tufise n'ibitanga ku murongo wa telefone n'ibitanga uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina ryawe naho uhamagaye uri
ni Jean Claude ndi Gitega
mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro
yewe n'ikibazo ngomba kubaza
mubaze
nagomba kubaza mbega mu babakorera mu ntara zose mbega kugira ngo umuntu ashobore kuronka iyo ngurane hoho bizunga iki ubwo nta kamwana wa mama kabaho ibibazo byanjye byari ibyo murakoze
umwishure madame rutababiza
gome nkuko namye ndasishura twe dukorera aho ayo mashirahamwe akorera kuko urumva siho turi ntabwo dushobora kugenda ngo tubikurikirane ahantu hose kandi byo twara uburyo bwo utuma tudashobora guha imfashanyo ababikwiye hanyuma uko twetu rero dukorera aha ayo mashirahamwe akorera nka NSS turazi yuko ifite ikorera ni Gitega ikorera za Makamba sinzi n'ahandi henshi ni Bujumbura barakorera mu ntara barafite amashami mu ntara na SS ariyo iryo shirahamwe rivuga bafite proje hamwe yitwa Bye Bye Malaria bafite icyitwa cyo kurwanya malariya nabo nyine ndazi ko bakorera za bubanza Bujumbura girango na mengana mu Kayanza na Rumonge barafite nabo nyine henshi aho bakorera urumva twe dukorera aho bari hanyuma ibyerekeje akamwana wa mama twe twizeye amashirahamwe dukorana kandi nayo nyine turakurikirana ingene ibintu bikora turaganira tukumviriza ingene babikora bakatubwira tukavugana ingene twe tubyifuza nabo bakatubwira ingene bikora ingene turaronka amaraporo yabo iyo turonsa abagenzi Burundi baragenda bakabaramutsa bakavugana bakicarana bakereka bakabereka ingene ibintu bikorwa natwe tukababaza ibibazo tubifise hanyuma tukagira no kubizera kuko dushobora gukorana n'umuntu utizera irumva ntitwobimenya ibyo bya kamwana wa mama ntabyo twomeye mugabo icyo nzi ni uko bafasha abantu bo mu mashirahamwe kuko ndizeye ko twe turabizera yuko baba bashaka ko abantu abanywanyi babo bamererwa neza kuko si ibyo babafashamo gusa hariho n'ibindi baba babafashamo
dufise kandi Steve ku murongo wa telefone Steve uratwumva Steve uratwumva?
Alo?
Alo?
Oya alo ndakumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi Steve ba Steve ndingaha mu Bujumbura mu bwiza.
Mufite intererano cyangwa ikibazo mubaza? Alo? Steve, turamutaye ku murongo wa telefone turaza gusubira kugerageza. Tugaruke kuri iki kiganiro cyacu cy'umurisanga kuri ishyirahamwe haguruka. Naho ku bapfasoni bari muri Canada bo mu bafasha gute babarundi kazi?
Abapfasoni bari muri Canada cyo tubafashamo turagerageza nk'abo babari bashasha bageruka gushika. Tubadufise ayandi mashyirahamwe dukorana y'abantu bo muri Canada y'abanyekanada nyine. Hanyuma tukabafasha kugira ngo bamenye aho baja, tukamera nk'ababereka inzira ayo baje. Nk'uko ari cyo bakeneye bagashobora kutubaza tukabereka ahantu baje. Tukababwira bati ngiye ishyirahamwe iri rishobora gufasha ibi, ukeneye nk'ibyo kwa muganga umjaha, ukeneye hehe umjaha, ni kubafasha muri ibi. Ikindi nacyo ni ukubashyira hamwe kugira ngo nyine ntibiyumve ko bari bonyine bafise nk'impanuro cyangwa ikintu bashaka, barashobora kuduhanuza. Urumva ni ukugerageza gukorera hamwe. Nabo nyine kenshi turabatumira baraza tugafashanya mu bikorwa, bamwe bakadufasha mu bikorwa, bakaduterera tugakorana neza. Nibyo, ni kugira ngo tugume hamwe, tugume twitwa ko turi abarundi kazi, ntitwibagire imico y'iwacu, ntitwibagire iyo twavuye, ntitwibagire n'abo twasize inyuma.
Mu babafasha muri Canada nk'amashyirahamwe yo babafasha ni nk'ayahe?
Turafise nk'abantu turi abapartenere nka hariho nk'ishyirahamwe ryitwa Oasis Centre de Femmes. N'abantu badushigikiye cyane kuva tugitangura. Hanyuma hariho iyindi twa Mwasa, nayo nyine dufasha. Hanyuma ahandi naho n'amashyirahamwe adufasha cyane cyane iyo hageze iyo tujya kurondera ruzenya amasosiyete amwe amwe aduha uburyo utari bwi abaduha uburyo, hanyuma tugaca tuca turashyira hamwe kugira ngo dushobore gufasha biburundi.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Louis Michel aduteye akamo. Louis Michel, uratwumva?
Nawe neza cyane.
Ngo tubwira aho muhamagaye muri?
Ndi mu Ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Ndi mu Rwanda mu Ntara y'Amajyepfo.
Mufite akabazo?
Ndi akabazo ngaze gusa. Usibye kuri YouTube, reka tumaze mu ishuri be umutumire.
Arabumva?
Amahoro cyane, Louis Michel.
Amahoro.
Murakomeye.
Mukomeye. Ntatabaza ushaka kukubaza, mutumye gusa n'iki kibazo umuntu nakubise kiba gatoya cyose ukurikirana cyane. Ariko navuze ko muri muri Amerika kandi cyane cyane murakorana n'abadamu b'abarundi kazi.
Muri Canada.
Kuza kwibaza, ariko se ari ahantu ko ari kure cyane muri mukamukora n'abarundi, nta kintu mwakora kugira ngo mubashe kubegera? Kuko uburyo ukora n'umuntu umwegeranye birutaho kwihuta kuruta kuba mukorana muri Kanarange. Nako kabazo ngiye nkubaze madame. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Louis Michel. Twe turi yacaragomba muri Canada, ntabwo turi muri Amerika, ariko ni nkaco kimwe. Icyo kibazo ni cyiza cyane, mugabo nkuko nari nabivuze kare, igishyirahamwe n'ishyirahamwe dukora ry'ubuntu, ntabwo nta kindi twungukamo atari uko tufasha abantu. Hanyuma urumva ngaha naho tuba dufite ubuzima bwacu, tuba dufite imiryango yacu, kandi tuba ubwo buzima bwacu n'iyo miryango yacu nibyo bidufasha kugira ngo dushobore kuguma mu ishyirahamwe kandi dushobore no gufasha. Urumva nicyo gituma dushima gukorana n'amashyirahamwe asanzwe ari Burundi, hanyuma tukagira imigenderanire nabo, tukagira ibyo dusinyira twumvikanaho kuko ingene ibintu bizokora. Hanyuma bobo bikitwa ko bariko baraduserukira, kandi baserukira abanywanyi babo kubera nibo dufasha. Mugabo buri gihe nabo nyine baduha raporo, baka buri buri gihe tuba twarose umuntu dutuma natwe agenda agashika i Burundi akegera Abarundi agashika i Burundi akarabinyira ibintu byakozwe n'ingene bimeze. Urumva nuko bimeze nitwe nitwabishobora kwimuka ngo tugende ntibyadukundira twasanga ibintu bya tutabishoboye kuko uburyo tubukura hano nyine.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Iryo shyirahamwe ryanyu nk'uko mwabivuze rimaze imyaka 15 rikora. Mwavuze ibyo mumaze kurangura mu gukorana n'aya mashyirahamwe asanzwe akorera mu Burundi mu gufasha abakenyezi kugira bave mu bibazo by'ubukene barimwo. Muravye muri iyo myaka 15 nibihe bibazo mubona mu gifise muriko mugerageza gutorera inyishu?
Ikibazo cya mbere nico mu byerekeye uburyo kuko twebwe mu byifuzo byacu tuba dushaka gufasha benshi cyane, hanyuma tuba dushaka gufasha benshi bikwiye mugabo uburyo buguma butari bwinshi cyane. Naho wumva twe turikora ku mifuko yacu tukagerageza gukora ibiganiro n'ibintu bishobora gutuma byinjiza amafaranga, tukagerageza no tukagira n'abantu badushigikira, ariko ntituraronka uburyo uko twubyifuza kugira ngo dushobore gufasha kuko benshi bane babibaza abantu bo mu ntara zose. Twoshimye gukorana nk'amashirahamwe menshi kurusha nk'ishirahamwe buri gice cy'igihugu kikaronka ishirahamwe giserukira cyangwa abantu bageserukira, ariko ubwo buryo ntabwo turaronka. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ikindi tugitangura twaragira ingorane zo kugira ngo tumenye ingene ibintu bikora, kuko hari igihe twashobora gutanga uburyo hari n'amaraporo ntaboneke cyane uko tuyifuza, kugira ngo kandi utaronse raporo nawe uri kure tumenye ingene ibintu ko ibintu byagenze neza cyangwa bitagenze neza. Ino natwe tuba dufise amaraporo dutegerezwa gutanga. Murabizi nka leta hariho ibintu bigusaba nawe, kandi ibyo bigusaba biba bishaka amaraporo bamenye ingene ibyo bintu bikora, bamenye ingene ayo mafaranga uko yagiye n'icyo yakoze yuko by'ukuri yagiye gufasha abantu itagiye mu bikorwa bitari byiza byo gukora inazi. Urumva ibyo nibyo ngorane gusa twagiye turagira. Naho ubundi nk'ubu n'ukuri biratunezera aya mashyirahamwe dukorana, ariko turuguruye imiryango yacu iruguruye, turacyari ko turarondera n'ayandi mashyirahamwe dushobora gukorana kugira ngo dushobore gufasha benshi kurusha.
Murakoze. Tugarutse ku mirongo ya telefone, ndabona Alexi ari ku telefone. Alexi batwumva?
Ego ndabumva.
Mufise ikibazo cya intererano, mwavuga irindi zina naho muhamagaye muri?
Ni Ndayira Gitarexi.
Uri he?
Ndi ngai Bujumbura.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Ndi narise akabazo n'icyumviro noterera. None ko umugambi wo kwigisha abapfasoni.
Ndabumva mubandanye.
None birashika nko mu ntara za ruguru kaba baratanguye. Ikindi na WhatsApp atewe ndagomba kujya nko muri iryo shyirahamwe naho numva umenga ni iry'abapfasoni. None byo bishoboka gute yuko no kwinjiramo?
Turabishyure, mu mwishyure madamu.
Inyishu icya mbere cyo ni uko aba mu ntara za ruguru twe dushika aho ayo mashyirahamwe akorera ayo dusanzwe dukorana nka NSS Nyamba muri iyo ntara NSS ishikayo nabo turabafasha bararonka kuko twe dushika aho ayo masosiyasi akorera. Iryo shyirahamwe rirwanya malariya naryo nyine aho rishika niho dushika. Hanyuma ayo niyo mashyirahamwe dukorana ubunye, nitwagira ayandi dukorana naho nyine tuzoba dushika aho bashika. Hanyuma icyerekeye wewe kuba kuja muri ayo mashira hamwe kandi ukaronka ni muri iki gihe ntibishoboka kuko kwahisemo gukorana n'abapfasoni urabona iyo twe twashatse gufasha abarundi mugabo twashatse tuca dutora umurongo umwe wo kugira ngo dufa abo dufasha kugira ngo kuko iyo tugenda hose usanga tuko turatambikiza reka tunanira kubashikira no kugira ngo tubikurikirane neza igituma hariho n'igituma twari twahisemo abapfasoni nuko twavuze tuti iyo tubafashije tuba dufashije n'umuryango wose bazokurikirana abana babo bariho bamwe batagira nabo bubakanye hariho bamwe baba ari bonyine hariho bamwe bapfakaye hariho n'abubatse bose bazokwabo bubatse birafasha n'umuryango wabo birafasha n'umushinga ntawe wabo rero asanga ufite wewe kawe wewe nyine n'umushinga ntahe ibishoboka yuko kwetwa gufasha muri kige kerese dusubiye guhindura ibyo tugenderako
mwavuze ko hariho mu kindi gisata muretse ibyo byo kurwanya gukorana n'amashyirahamwe agwanya nka sida agwanya malariya ko mukorano mu gisata kijyanye n'ibidukikije uko nabisomye mu bimwe mukora mwosegura icyo mukora ku bijyanye n'icyo gisata
muri icyo gisata cy'ibidukikije dukorana n'iyo shyirahamwe ryitwa sisi asesi ikora iyo ifise iyo migambi yo gukora mu bidukikije hamwe n'ibyo byo kurwanya malariya iyo niyo ibikora hanyuma nabo nyine uyu ni umwaka wa mbere dukoranye nabo twarabahaye uburyo amaraporo turonka ni meza bakora muri ibyo bidukikije bakagwanya ibyereke ibintu bishobora gutera malariya bagatera ibintu by'ibiti cyangwa ibyatsi bituma bifise akamaro mu byerekeye kuvura cyangwa kurwanya ibintu nko kurwanya malariya kurwanya n'izindi ndwara
naho kuvyerekeye imigambi yo muri kazoza mu bihe biri imbere kuvyerekeye ishyirahamwe ryanyu mutegekanya kuko mwavuze ko naho mumaze icyo kiringo cy'imyaka 15 hari ibyo mugikeneye gukora kurushiriza kugira ngo mufashe kurushiriza niyihe migambi mufise muri kazoza
imigambi dufite muri kazoza ntanguriye ku mugambi ngaha muri Canada dushaka kuko ibikorwa byacu muri Canada ntabwo twabikoze ko cyane nk'uko twakoze muri iyo by'imigambi yo gukorera i Burundi hanyuma twashaka rero kukubyagura tukarondera n'uburyo tugasaba n'uburyo muri leta kugira ngo dushobore gufasha dushobore gukora neza ngaha dufashe nabo ngaha hanyuma kubyerekeye ibice byo gukorera i Burundi nawo nyine dushaka gushimika iyo migambi nyine dusanzwe twaratanguye dukorana na NSS n'iyo ya Sisi hanyuma mugabo turiko tukaraba yuko twoshobora kuronka n'uburyo bwinshi kugira ngo turondere ayandi mashyirahamwe dukorana n'ubu kugira ngo tuzi ko turarondera iyindi mashyirahamwe twokorana imigambi bwabo yerekeye ibyo gufasha abagore icyo dushimikira ko cyane ni uko tubona yuko hari abagore dufashije gutera imbere tubafashije guteza imbere imiryango yabo tubafashije guteza imbere aho kwiteza imbere bonyine kuko bizoca birabafasha mu mibereho yabo bikabafasha no mu mibereho y'imiryango hanyuma uko tushoboye gufasha benshi niko bizotunezera hanyuma nibyo rero niyo migambi yacu ikurikira ni ukuguma turondera uburyo kukwiyubaka cyane ngaha mu byerekeye kugira ngo dukorane neza na leta dukorane neza na turonde nibyo dushobora gufasha abantu bimwe hanyuma kandi dushobora kurondera uburyo bukwiye bwo gufasha i Burundi
Tugaruke ku mirongo ya telefone aho inosa ari ku mirongo ya telefone inosa uratwumva?
Eh kwa ndabumva.
Watubwirira ndizina naho hamagaye uri?
Eh kwa ndabumva ndwe mara inosa de mukanyosha.
Eh mufise ikibazo cha intererano?
Ni kibazo amwe ni intererano.
Yego.
Eko twumvise icyo shiramwe kuri muri Canada kuri fasha abakanyeze. Kandi mwabivuze yuko atamugabo mufasha. None kubera iki cyo shiramwe batamuye kwishinga muri Canada kandi ukuriza ino mu Burundi hari abakanyeze atacho bafise none ntacho mwogera n'ino mu Burundi amashirahamwe akagwiye kandi mwavuze yuko atamugabo mwofasha mwofasha abakanyeze none nk'abakanyeze atacho bafise ubona mugenjiramo gute ko riri muri Canada hama nkasaba bakagwiza amashirahamwe hano menshi mu Burundi kandi bavuze yuko ko bari mu mashirahamwe agwanya malaria none ico biterwa bavuze batera bikinga malaria ico biterwa tubironka gute canke bigurirwa hehe ako niko kabazo narishije
murakoze reka abishure mu mwishure madame Rutabariza
nibyo mwavuze nibyo dukorera muri Canada hanyuma kandi twe nidukeneye kuko nidukeneye kugurura muri mu Burundi ntabyo twashobora kwera byo dutwara uburyo twari gushobora gufashisha abantu dusanga bidutwaye utubuye Burundi twatuko turatanga amahera y'inyubakwa tukutanga amahera y'abakozi bikatwara amahera twofashishije abantu urumva icyo ni cya mbere bituma tudashobora kukuza gukorera i Burundi hanyuma abagabo ntikibuza yuko dushikira abapasoni abagore badufasha mugabo muri iki gihe nibyo abo dufasha bica muri ayo mashyirahamwe hanyuma bigaca muri ayo mashyirahamwe bakaba ari abantu abanyuranyi b'ayo mashyirahamwe kugira ngo tubafashe ara gwimwe ni aba bagwaye basanzwe bafite umugera wa sida iyindi nayo nabo asesi abo bantu bagwanya malaria bafise ibiterwa barimye ibintu byitwa bya katere ari ibintu byinshi by'ibiterwa bakoresha kugira ngo bagwanye malaria bace bakora amasabune n'amabuji n'ibindi bikoresho byose byo mu nzu amasabune koza mu nzu kugira ngo cyirukane imibu iyo asosiyasiyo yitwa asesi yitwa karire yitwa karire iyo asosiyasiyo ikorera i Bujumbura umunyeneyo umuntu abikurikirana yitwa Jeanette Karire Kinyana niwe dukorana niwe nyine iryo shirahamwe hanyuma sinzi gere nobabwira ngo ushikira izo nude ziwe mugabo ndazi yuko umenga arafite ahadandariza nuko je ntaheruka i Burundi ngo ndakubwire ngo naha mugabo arafite ahakorera sinzi rero ko mwobaza abantu bo hiyo b'i Bujumbura bashobora kubabwira ishirahamwe ryitwa Karire Asisi
murakoze dufite kandi Toma uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbeye?
Irindi zina ni Bigirimana.
Mutumbeye he?
Ani turi mu Rwanda.
Mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Ni ikibazo mfite.
Bane
kuzuza umutumire.
Yego.
Yego muraho Toma.
Yego mwiriwe. Kunomba iryo cyangwa ryanyu mufashije abantu ku buntu nta kuntu mwotera akazisho no mu nkambi z'impunzi nkatwe rwaruka tuba tumerewe nabi tugiye hamwe nta kuntu ngo dufashanye nari natwe tukakora ibikorwa biduteza imbere kandi mwumva bidashoboka mukadushakira nyine onya muri Canada abantu bodufasha burya natwe tuba dufite imigambi yo gukora ariko tukabura ubushobozi
uri muri iyihe kambi y'impunzi
imama
eh
asaba nyine umutumire narwe kabayo tukarukira ayo tukarukira kuya narwe kibatumirewe na
reka bishure mu mwishure
ego ego soma ivyo ivyo muvuze nivyo twe turashaka gukorana namwe twa bafasha ariko sinzi ko ngaho mwaba mufise ishira hamwe cyanke yo gushira abantu mwaba mwagize ishira hamwe mugashira hamwe hari bagakorana tukaca tubafasha
dushira mwe
turadufise
yego
anyuma si murashikiriza Fidele uyu sinzi ko mubicisha kuri wewe Fidele yuko hanyuma mukatubwira mukadushikiriza icyo cyifuzo cyanyu tukaraba yuko dushobora kubafasha
iryo shyirahamwe ryitwa ngo iki
dufashanye
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 yego
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Harayandi mashirahamwe yoba nayo ari ngaho muri Canada yoba afasha muri iyo nzira afasha nk'abakenyezi mu Burundi mwoba mukorana cyangwa mwoba mukorana gute hamwe mwoba mukorana.
Oya ntayo tuzi ashobora kubafasha abakenyezi birashoboka ko yoba hari ko muri Canada ni hanini. Mugabo turazi yuko hari wayandi mashirahamwe afasha abantu afasha muri Afrika cyane cyane mu Burundi arayo duhora tubona mugabo ntabwo dukorana necessary ntabwo nta bikorwa dukorera hamwe mugabo ndibaza ko yoba hari nko mu ntara zindi atari no Toronto mugabo Toronto ntari hari twe twenyine
hanyuma hari icyo mushikiriza icyumviro mwa mufise mutashobaye kuvuga imbere ko turangize ikiganiro
icyo twashaka gushikiriza nuko ishira hamwe haguruka ya rimaze imyaka 15 ubu onye bibitunezera ku ntambwe dushitse ko bonyene ubu onye tumaze gushika ko tuko turafasha bene wacu igihe twatangura iryo shira hamwe mu 2002 kwa icyimbo cyaro gufasha mugabo nti tukavuga tutireka dufasha abafarasoni dutangure gute uyu munsi tukiyumvira gukeje twe bimbrofone ariko ubu turabona yuko twafashe twamaze gufata intambwe kandi ishimishije ubu turiko turakora neza icyo twashaka kugushikiriza kindi nuko dushima amashyirahamwe dukorana kuko akora neza cyane dushiramwe rya MSS n'idushiramwe rya Karire ya Sisi Asisi Karire turakorana neza kandi bakora ibikorwa byiza ntikibujije yuko imiryango yacu yuguruye kugira ngo turondere turonsa ayandi mashyirahamwe meza ashikire abafasoni babikenewe ashikire abafasoni bafite ingorane z'ubutunzi kugira ngo batere imbere imiryango yacu iruguru twashaka gukorana nabo nabo nyene mugabo tuguma muri icyo gihande cy'abakenyezi kandi tukarondera abatafite uburyo bwikwiye kugira ngo dushobore kubafasha bisononore
ako izina mwahisemwo haguruka nari kubona kibajije mu ntango niko kimwahisemo iryo zina muri mate
kwashize haguruka iryo zina rirafise rirafise icyo rivuze bonye n'agashushanyo reka icyo bitanuze rirabyerekana byerekana umuntu ahagurutse ubundi
murakoze yari madamu
mucabake n'umukenyezi ahagurutse ubundi mukenyezi
murakoze yari Josette Rutababiza mutumire wacu no munsi mu kiganiro muri sanga umwe mu bashinze ishyirahamwe ryitwa haguruka mu gisagara cya Toronto muri Canada igishinze gufasha abakenyezi batishoboye mu Burundi mu kubanosa uburyo bwo gushobora kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo dushimiye kandi abakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akamo ku telefone babajije cyane bashikiriza ivyumviro mwari kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Fideli Yonga mwese ndabashimiye ndabahi bifuriza ibihe byiza muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington.